buren ka sira.
Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu habari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio ya Chovewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ari ya zari Twitter ni VOA radio ya Trikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe ni kiganiro ngiye kuremeshereza muri studio y'indwi ku ijwi ry'America
muri sanga ni kiganiro cy'ijwi ry'America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
oye muri leta Colorado leta z'umwe za Amerika
mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Mundwiza ikigo Maison Shalom akikora mu gisata c'impunzi no gufasha abana batandukanye kizokwiza imyaka 30 kimaze gitanguye imirimo yayo itandukanye muri sanga y'uno munsi yabatumiriye umufaso ni Marguerite Barankitse yashinze kandi atwara ico kigo ubu gikora mu Rwanda kiri muri ico gihugu inyuma yo kugarwa mu Burundi mu 2015 Marguerite Barankitse azwi mu bushimwe bwinshi yaronse ku isi nk'uharanira gateka kazi na muntu na canicana kabana muri kigiganiro rero umfaso ni Marguerite Barankitse araza kutubwira ibitandukanye vyaranze Maison Shalom kuvuga itangura imyaka 30 iraheze ikiri mu Burundi iri mu Rwanda ibikorwa bitandukanye yagira akora ivyo arivyo n'imigambi itandukanye ico kigo kiriko kirakora haraza kongera atubwira icavuga kumfashanyo z'impunzi ziriko ziragabanuka makamba atandukanye arimo ari mu Rwanda no muri Tanzania Marguerite Barankitse ikaze kujugya Amerika kandi mwakoze kuduha kakanya kugira ngo dushobore kuyaga ivya Maison Shalom igiye gukwiza imyaka 30.
Ndabaramukije cyane Diane, ndabaramukije cyane nabo bose baza kunyumviriza tugasangira kino kiganiro.
Ego. Maison Shalom ntikiri mu rugero rw'umwana kuko imyaka 30 umuntu abakuze abafata ingingo abakora ibitandukanye. Imbere yuko tubanza kugera kuri iyo myaka 30 banza mudusubize mu dikahise ka Maison Shalom yatanguye hehe ico gihe mwayitanguje kubera ikiga Marguerite Barankitse.
Maison Shalom kumbure kubanyumviriza rimwe na rimwe ndanagira impungenge zo kuvuga ko ari je nayitanguje mu byukuri narahagurutse niyumvira hari tariki 2024 za gitugutu mwazi ibara ryari ryaguye mu Burundi uwo munsi rero najewe nari nahunze nk'abandi ndiko ndahunga injyane abantu bariko baricana hanyuma bungira mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Ruyigi hamwe n'abandi bose twese atanumazi icaza gukora rero ibara riguye bahegeje kwica ababyeyi b'abana mbona niko guhaguruka mugabo ntiyumvira gushinga ishyirahamwe canke ntora abana narabatoye ndabahungisha ugenda guhungira ku mudagi mugabo ntiyumvira ko ingwano izo ubwo bwicanyi buzohava buhindukamo ingwano hagati y'abonse rimwe ndaheza rero jenhora nguko nabandi bose bagurutse bamwe bagahungisha abantu jere nahungishije ubwa mbere abana baba ababyeyi babo biciwe mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Rubiki hanyuma nca ntangura kwinjira noya nikunda ko navuga nagira icyo nkora ndumupasoni nageze imyaka 37 ndimo umukiriso reka nange ubwo rwango meze negeranya abo bana ndabahe ituze ndabahe urukundo cyane cyane niko bari babuze ndabahe naho bahungira n'umudagi rero yanyegeje naho natanguye rero kuri iryo tariki 24 z'ukwezi kwa gitugutu mu 1993.
Ko murakoze cyane turaca tugaruka mutubwira ingene mwagiye murakura n'ingene abana mwagiye muraronka aho mugendeje mwafasha n'ingene bagiye baraja mu buzima butandukanye ariko Marguerite baranyitse dufise abatandukanye ku mirongo ya telefone badusabye bashimitse ko tubahamagara bakabaza utubazo turahera kuri Gayele Gayele ikaze ku Jugi Amerika no muri Isanga Marguerite baranyitse twamugutumiriye uhere Gagaye
murakoze cyane merereye mu gihugu cy'u Rwanda mu ikambi mpuzamahanga
yego
bwa mbere na mbere ndashimira Marguerite baranyitse kutwigora amaze gukora mu myaka yose imana yo mu ijuru ngo umugisha ikibazo komputer ariko anicyifuzo fise umutwe wanjye mu nkambi yabuze ukuntu yiga muri interineti ashobora kuba ameza bamuhaye interineti bashobora kumubaza nimba yamufasha akabona ishuri
ubwo utwo tubazo uno munsi ngira abo mushikira akorera reka numve ko hari icyo afise abivuga ko mbwa twifuza kuja muri rusange iby'impunzi muri rusange tutagiye ku muntu umwe umwe kugira ngo ntihave abaca bagira icyo twita guprofita mu gifaransa basaba ibitandukanye magi twamuhamagaye ngo avuge ivya Maison Shalom ivyo kwishura utubazo tumwe tumwe sinzi ko hari icyo afise abivuga ko Marguerite aje mubwira Gayele
Gael arabizi ko mu migambi yacu turafasha abanyeshuri kwiga rero baca mu migwi myinshi kandi dufasha abantu turabye uburyo na twebwe nubwo dusaba hanze araheza akandika akagenda turafite ikigo kininiya kiri mu nkambi ya Mahama agaheza akaja muri rya hari isanzwe yitwa Edith isanzwe Edith rero hariho twarashizeyo iyo batararonka igisubizo abo nyine barondera amashuri twarabashiriyeho ama ordinateur barashobora no gukurikira ku online nkuko tubivuga bagaheza bakaba baritegura hari n'ibindi bikorwa rero niyo tayicara gusikaho turonka muko turonka abana benshi n'ibihumbi n'ibihumbagiza kandi arabizi Gael ingene
murakoze cyane Marguerite baranyitse kuri iyo nyinshi umuhaye Gael imahama mu Rwanda muti rero 93 muragiye muri ico kigo abana murabonye abimfuvye mwatanguye mufasha abangahega Marguerite baranyitse mu 93 ubu mukaba mugeze kuri bangana gute
urumva twebwe ntitwatanguye twiyumvira ngo dufashe abana niwiyumvire Diane ingene igihugu cyari kimeze muri uko kwezi kwa gitugutu mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu ntibashobora kuvuga ngo ingene fashe aba bana bonyine babuze ababyeyi jyewe nahunganye abana 25 kuri uwo mugoroba mugabo usanga hariho abandi bakomeretse bakuze kuko hariho n'abandi bakomeretse hariho n'abandi ariko barinyegeza hariho n'abandi baruze abana babo uwo mudagi nakunga imana izo mudushe noneho azoba yaje kuri ubwo muze kuri uwo munsi mukuru yitwa Martin Novak yakorera ishyirahamwe bita GIZ y'abadagi niwe yahavuye agira ikigongo yambonye ntagira inyonja aranyugururira umuryango w'inzu yiwe waza gusaba indara abandi badagi aduha n'ahandi hari ibiro byabo bitacuca tujamo noneho tugenda twese n'abapatiri bandi batari bafise iyo baja kukubera eveshe yari yuzuyemo imibyimba n'abandi bantu bari bakomeretse turajana sinaharura kuko sinihuzira guharura abantu twese bamwe bajya mu kubaraza abandi hasi abandi mu muryango twari abantu benshi harimo n'abakuze mubwo abana bari 25 gusa niho nahavuye nca ngumya mugabo bukeye bwaho itariki aho hari itariki 24 ku mugoroba itariki 25 bajyana bavuye mu yandi makomine y'intara ya Ruyigi bakomeretse umwe wese akiyumvira ngo kumbure jewe uwo mudagi yambaye imfashanyo bakanzanira bakomeretse sinaharuye mu minsi ya mbere icari gihambaye ni ko ari uguharura ko ari ukuraba ingene ata muntu n'umwe yopfa
none ga Marguerite barankitse ico gihe 93 ntivyari vyoroshe ingufu mwazivana he kumva ufata abana 25 udafise naho baraza nawe utorohewe izo nguvu z'ico gihe zava hataki gufise
nibira na maniva de najewe imyaka 30 kwiki abanditsi b'amakuru canke abo bamenyesha makuru bagize amafilime kuri Maison Shalom canke hariho n'abafasha amafoto banditse ati incent en enfer abandi nabo bandika notre sol de Ruyigi abandi bandika mère Teresa d'Afrique abandi barandika ko ibintu byinshi abandi ni kuri ingufu bicho gihe zindiyo zavuye mbwa zavuye ku bukristu kuko ndemera ko urukundo rutsinda kuko nirutse niyumvira nagiye naco nari mfise mu minsi ikurikira abana barambaza tubwira iki gushikaho twagenda tukatora aho ndagusoroma aho turose uraho sinagize isoni zo kuza gusaba sinagize n'isoni zo kwiba ibyo bibira abantu sinumva kandi izo nguvu kumure zaratanguye ziza ziragabanuka iyo utanguye gutunga ukagira isoni cyane ukamenyekana ubwa mbere sinarinzwi niyo bari kumufata nize bavuga ati ni Margarita ubu kumbure byongora ngenda mu mirima y'abandi ariko nari mfise inguvu ziva ku bukristu kuko nemera ko Imana yatsinze urwango
ehego murakoze Marguerite warankitse twakire na Rafael ku yundi murongo wa telefone Rafael ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga uherehega Rafael
yewe ndumusirikare w'igihugu cy'Uburundi nagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia yewe nari nashimye kugira ngo ndababaze ku bijyanye n'uwo baranyita Maragarita tukiri mu migwana yaradufata neza cyane mu gihe abana namaze kubaronka yarigeze kuba dufata neza dufatirana neza abana ariko kubera injyana yabaye mu gihugu cy'u Burundi numvise ngo yarahunze hama jena babijyazo garukira mu Burundi kujyaza abana yadufashiriza abana ikibazo cyanjye cyari cyo murakoze
abana bawe bari mu gihugu cy'u Burundi ga Rafael
yego bari mu gihugu cy'u Burundi mugabo nta nyina wabo bafite kubera yabitabye Imana kuvuga n'abana batandatu barire mu miryango itandukanye nta uri kumwe n'uwundi
Marguerite barankitse akabazo kavuye muri Somalia kuri uwo musirikare w'Uburundi ari kugarukana amahoro
ego amahoro neza Rafael ubivuze neza uvuga uvuze ngo tukiri mu migwi igwana jewe rero nk'umubyeyi urabizi neza umuntu wese yanzanira umwana ni nka kujya ishyirahamwe rya kwahuje sinarabira ko woba uri mu migwi igwana cyangwa ubwoko cyangwa n'abicanyi ngomba kuvuga ko navuga nti wunzaniye umuntu wese ariko araba kubabara nzomufasha na kujya ubukiritsu bwanje bumbuza kujya imana igwisha imvura kuba bino kubeza navuga ni na mukiritsu yihora na numukiritsu avuga ngo jewe umuntu nafashwe kiretse umusabati mbega washa kungurira ingoho cyane n'amahera yo kujya kugwana murabizi naho baminsi yose bakinyagiriza ati ubu utegerezwa kuba urazi ko bansiri urubanza rafaeli bakanyagiriza ibintu n'ubunama nibaza ni kimbega imwe bajya abantu none ko twari bazi neza umutima wanjye baje nabarebeye abana nk'uko ubivuze none uno munsi babonye ndeza babandi babonye mpagurutse mvugira komeza amahoro kubera ikibi bababaza ako gahinda rero rafaeli ndagafise ni ukuvuga ku Burundi kuri jewe jewe namambwira abantu bose aba mwese munyumviriza namavuga nti jemvise ababyeyi babiri mama Tereza yanyibarutse akama kubw'amaraso n'Uburundi bwanyibarutse bwambaye izina aho nzogenda hose ndabwiyaga kuko nabwo bwambaye izina nitwa Margarita Baranguritse ndi Umurundi kazi
hanyuma none ngo uzosubira mu Burundi ryari gufasha abo bana bashaka kuza kubafashiriza mu Burundi bwa Margarita
Rafaeli ko wewe ufise wagiye kugarukana amahoro genda ugarukana amahoro mu Burundi hanyuma ubabwira ati ni mukure ko icyo cyaha mwamwedetse ko mwandika ko ari umwicanyi ko yateguye gutembagaza intwaro mukamucira urubanza rwo guherayo ni ukuvuga jewe umunsi bazofata bakangura kwicyo cyangwa bakagikura ko na bene wacu bandi baba ari babo ruguri kandi bagwanira agaseka ka muntu babitariza ba armele bandi bose bakavuga ati turi ku bisagati twasanze twihenze uwo munsi nyine abimenye mbe ni Richard
yitwa Rafael
Rafael umunsi Rafael nzocanaha uwo munsi nyene kandi nzogenda ndora abo bana bawe ndabafashe
hamucubashira hega Margarita kuko muracafise ibigo mu Burundi
erega n'ubundi nabafashiriza aho bari jewe si kwitari orferina uyace we ndurondera uburyo none n'ubundi Diana ko nakubwiye ko natanguye atacyo mvise nta muntu akundana nta muntu yemera imana aburi cyaha mwene wabo uracuma ukagenda ukamuramutsa ukamugemurira urukundo nzogenda ndabara nuko nibwo mwana ronse
ni ukuvuga rero akabazo narimbajije nashaka kubaza sinadudurira ko ariko nashaka kubaza ibigo byanyu mu Burundi n'ubu ntibirasubira mu minwe ya Maison Shalom canke kuko turazi ko bigeze kuba barabifasha nibitandukanye mwafashisha bo
na kimwe barasubiza mugabo intu bijya bigo nari nabyubaki ikimbabaza conye iyo babijya bigo babirekeye bene byo abana babamo ntibabirukane ntibabangaze nibadafata inzu n'abamwo ngo Reveriano umukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD ngo agende ashyiremo abantu bakagumizayo bajya abana birukanywe jewe ntacyo jewe bijya bintu rega sibiwane bijya bintu ni iby'ishyirahamwe rya Maison Shalom yafasha abantu batishoboye byarimo abantu navuga ngo iki b'imico kwinshi b'imigisi kwinshi abatafisi iyo baja amatungo batwaye imirima batwaye yariko irafasha abo bose babikeneye
urakoze Margarita barankitse ku nyisho duhaye ego dusubire ku mirongo ya telefone twakira Marcel turasaba Asmani agume ko turazi ko tumufise ariko turanze twakire Marcel ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane banje kuramutsa uwo mubyeyi rwose Margaret ku byikorwa by'indashyikirwa yagezweho nubwo bitari byose ariko Imana izanganya imuhe bagira na birabihe bagira none uyu munsi nizo Shalom ngira ngo ntabwo kiri ikigo cyo mu kagari gusa ahubwo ni nk'umuryango mpuzamahanga kuko tuzi ko ari imiryango wavutseho biturutse kuri iyo Nizo Shalom yashinze ariko abafite ikibazo tubiri akabazo ka mbere nayahe masezerano mugirane n'abana mugiye gufasha kuko impamvu mu minsi yashize ndumva ari nzi muri za demuri bivisi niba atari bisoki abana bigaga muri kaminuza ya Imefu Ruhengeri mu Rwanda baje kumera nk'abakoze ikintu gisa nk'imyigaragambyo ubwo umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yabatumiraga tukibabazaho tubabaza impamvu habayeho kugumuka kw'abo bana mubabwira ko nubwo mubafasha ariko haba hari umurongo ntarengwa nabo baba batagomba kurenga amasezerano mugirana n'abana kugira ngo mubafashe ntabwo namenya ngo nayahe hanyuma ikibazo cya kabiri nubwo abantu baba bari mu bukene cyangwa mu ntambara hari igihe umuntu ashobora kuba ari imfubyi ariko umubyeyi wamusigaranye cyangwa abakuru be bamusigaranye ari abantu bishoboye iyo mujya gutoranya abana mufasha kuko tubona bari mu mashuri y'intango abahejeje za kaminuza turababona iyo mujya gutoranya abana mufasha mugendera kuki wariwe wese ubituye muramufasha cyangwa nanone hari izindi kondisiyo mubanza bishyira kugira ngo mufashe umwana nicyo kibazo nari mfite ariko umubyeyi ni inyamibwa n'indashyikirwa rwose
urihega Marcel
ngewe ndi Kigali mu Rwanda hano mu karere ka Gasabo
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
urakoze nambi
Marguerite barankitse turaza tuvuye i Kigali mu Rwanda kwa Marcel
arambagiye ingenda mwishyura ikibazo cya mbere mu bihumbi bibiri na cumi ntihari cumi n'umunani hari mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gihe hari cyakiza cya covid rero abanyeshuri ba kaminuza iyo tubaha intude turasinyiranira amasezerano turasinyiranira amasezerano bwa mbere yo kubabwira ko mu gihe bazoba bakiri muri kaminuza ko atari ibyo baba bafise bataheza abana babigeme turabasaba ko atajya kubaka kuko tubabwira muti mwebwe mugiye kwiga ntiwoshiramo umwana kandi ataba udufite bwo kumurera kandi ntiwoza kumubwira impfubyi kandi uzi neza ngo twebwe agateka ka mbere icyo icivugo cya Nizo Shalom n'agateka k'umwana nitwongora rero umwana ngo turungike nyina wiwe kujya kwiga kandi yoshobora kurindira agaheza kaminuza turabimusaba ati twebwe rero ayo mafaranga tugomba kuguha ni ugende wige ushire kumwete ntuzokubaka muri icyo gihe niwubaka nuko ufite nawe ugenda kurongorwa cyangwa ngo arongore agera ko ababyeyi ari bo bazomurerera ikindi tuvuga hariho imico tugendera ko twebwe muri Nizo Shalom niyo gufashanya niyo kandi kugira ubuntu niyo kubabarana nitwa guhamagara ngo ubabare abandi ugende kuko benshi bari muri kamp hari n'ibikorwa tugeza tugategura mu buruhuko byo kubakira nk'inzu abamama bakuze cyane namwe muri imfashanyo twari gufasha uwo mukecuru ari mu kambi nawe uzobwira tukavugana ibyo bategerezwa gukurikiza rero harashitse aho twebwe tubabwira ati nimuze mufashanye nimuze ko ayo mezi atandatu atacu muriko murakora kuko ntibashaka kuja muri kaminuza munazi ko hari amakaminuza yari yugaye muze hariho amashanti tubahe mukore kuri shanti muzaheze mwirongere amafaranga namwe muzokwiguriramo imbuzu bamwe baca baranga ngo none ngo amafaranga sayo mudusabisha batangura kuvuga ati twebwe muradusegesha amafaranga mutwayakoresha ibyo mushaka je nababwira ndibikunda ni muze twumvikane ni iyo mico rero bamwe rero kandi yo wemeye ku ukaronka iyo ntuzi mfashanyo kwiga kaminuza turasinyiranira ko utajogenda I Burundi kuko ugiye nuko ufise abavyeyi canke abandi bagufasha dufasha imbunzi bamwe rero gasohoka bakagenda bakiyaza ko tutabizi tukaca turakura kuri bi nibyo rero twatase nabo kuko babo na mengo ni imfashanyo yabo tubafitiye nayo yari yatriya Aurora Prize nari naronse muri Armeni nari nahaye abantu ngo y'amafondasiyo atatu basaba hanyuma ndababwira nti muzoza muraduha mfashe ugwaruka rwatereye ze kaminuza hagati niko rero kubacekera tukatoramo abafise izo ngeso nziza iyo mico nk'uwo mu Kinyarwanda avuga indangagaciro
hanyuma nonega Margarita kugira ngo mutore abafashwa mu bigira gute barabaza bakababwira hama mukaraba ubikeneye gusumba abandi
hariho komite mwashaka nk'ubu aha Kigali uwo uko avuze ari muri Gasabo twarashizeho komite y'impunzi yasobanura tukavugana ati duhera kuri aba guko ntidushobora gufasha abana bose kuko ubwo buryo ntabwo dufise murazi n'izo shirahamwe mpuzamakungu usanga zidashobora kuronga uburyo kandi zozo zifashwa n'ibihugu zitaronga uburyo bwo gufasha impunzi zose twaravuga rero ko duhera ku batishoboye koko ubwa mbere tugahera ku mupfakazi nyene yireranye abana tukabona ko atanjuti yoba afite hanze mwene wabo musaza we cyane nyina wiwe ari hanze ashobora kumufasha kuko abarundi twese turazinanye n'abanyarwanda turazinanye nuko rero tuza tubabigenza ukaba uri umupfakazi cyane ukaba ufite ubumuga muri ababyeyi babiri ukaba mudakora mudasise ingene mwofasha abo bana bamwe twagiye turabakuramo twarabahaye ya zangurane ngo badandaje bashobore kwirerera abana tugagenda rero turasise ekipe y'abantu bagenda kurabaho abo bantu baza bakaraba uburyo bafise icyo bakora
twakire na Filote ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Sanga ikaze Filote
mbare gatonyi nafatiwe n'akazi no kuri mbare gatonyi hari abantu niko ndakira
uragaruka hanyuma uhejeje ni wari waduhaye nimero yiwe ntaco Margarita barankitse inkuru y'umwana isubira inyuma mu kanya mwambwiye muti ntiwatinya no kwibira utwo kujya batandukanye kugira ngo bashobore kuronka ico bashaka ku munwa hanyuma ukavuga ati ico gihe ho byari binoroshe sinarinzwe cyane nk'ubu ariko hariho amakuru sinzi ko ariyo muratubwira canke babitera ko inkuru ko wafata nico twita risque ukaja kugopesha ibintu by'amata udafise n'atanu uriha umuntu ni hamwe bahera bakwita bagutazira twa tuzina tudasana
iyo ngutera inkuru ni yaba mwari mutuma anyumba ambabarire hari umunsi nabona ntafise amata y'abana iyo ndabivuze ndarira ndagenda ndamubesha ndamubwira ngo abapatiri bera baba père blanc bajya ba missionnaire d'Afrique ngo bambwiye ko hariho isheke banfitiye mugabo itarashika hariho umuntu yanyemereye amafaranga none niwe ushobora kungopesha
kandi umubesha atari vyo ayo mafaranga
umubesha ntayo nari nzi hanyuma rero arama kandi yera urumva nari nkeneye amatoni kuvuga ngo ninuze kuko nanditse inzo ya zirenga amajana abiri hanyuma rero arayamba yamaye usubiye ibujumbura urumva urazi ko kera nta matelefone ngendanwa narifise yariho hanyuma rero arambona amaze kwisoka arangurikira arambwira ati we ewa nawe ye we mama ziriya pesa zangu akeye amafaranga ari arambwira ati yoo niniho nkiva mu rwigi reka tugende niyumvira ninashika mu gipatiro akambona ndi kumwe n'uwo muntu n'ukuri araja baraja kugira ikigongwe bayanze niho rero namusiga ku irembo murabona ninga mu gipatiri nurinda kwinjira nawe urabona n'umuyisa ndinjira nsanga umupatiri w'umudage yitwa Ruzige Peshen yakora we yatanguje irya Nouvelle Espérance mu buyenzi yari umuganga yo kuvura abarwayi ba SIDA niho rero namwinjira ndamubwira ndi ntumaramaze ntiyajya inyuma hariyo umuntu namubwiye ko mu nshuti y'amahera ntushobora kuyana n'ukuri uwo mupatiri Imana imuhezagire arankura mu kabaregwa arayanza ndaheje ndamwishyura ntiyigeze amenya yuko burya nari naramubeshe natapu narakopesha cyangwa nkagirane nakuze umubyeyi wese ndabumva nanjye aricyo bituma amaze kuronka amata nawe nigeze nima amata nari nzi ngeni iyo umwana ariko arakuraba udashobora kumuha amata ruruyoya ngeni bibaje imana rero yishyira hafi iramezagira ku mwaka nkaronka amatoni 22 avuye muri Suisse nanjye nkabaha bose abantu bose bafise ingorane iyo kugaburira abana
baha urugendo ego urugendo Maison Shalom yaciyemwo kuva kiriya gihe co 1993 kugera igera ubu ice mu Burundi ije mu Rwanda igira ikisogorosha umvise vyo kubesha murondera amata y'abana kugira ngo ntibabarirane ngira ni wa mugani bavuga ngo rimwe na rimwe umuvyeyi ntiyoreka umwana mupfane hari n'amakuru avuga ko hagera igihe wambaye udutenge tubiri kamwe kagasigarana ugahakwagenda wambaye agasengere gusa kugira ngo ntihagire umuvyeyi imbeho yica muravye aho mugeze ga Marguerite barankitse n'imigambi yanyitandukanye mukaraba niyo mwavuye ni cha gitabo babitirira ko igwanko rutazigera rugira ijambo rya nyuma cyane
cyewe abo babari ko baranyumvirije ngira ngo ndababwire ndabacira umugani kandi nico gituma ngomba iminsi yose barambaza none gamage wewe ubwo muri cynic mu gifaransa urashaka gufata uwo munsi wari umunsi wo gucura intimba none wewe wamuvuga ko ari umunsi wo kwerekana intsinzi y'urukundo ku rwango ni kubera ibyo naciyemwo byose nabaye igikoresho gisanzwe n'ukuri cy'urukundo rw'Imana kuko ndaze jewe ndi umuntu ndi mw'abantu babiri nibyo ngira ngo j'incarne mu gifaransa bavuga incarne ku urwango narabonye ingene urwango rushobora kugira inari narabonye abantu bica abandi ku musa ataco babahora naratoye inzoya zamwe nagurisa imitwe za umusaya wavuye ko abafise imipanga mu mutwe narabonye ibibibi ugaho kandi narabonye urukundo narabonye naricaye iruhande y'abantu kazi uragi ko aramikazi batatu bose ku isi bamaye ubushimwa ari umwamikazi w'ububirigi umwamikazi wa Suwede umwamikazi wa Holande narabonye abo bajimi kanseri cyangwa narabonye abasitari bo ku isi yose ba George Clooney narabonye ibyo mugabe ikintu ngumya nuko Imana igutoye ukayibwira ati ndi hano mukama iragukoresha ibintu nk'uko uraba navuye mu ibarabara nararaye kuri Place de l'Independance mu bana bajyaho mu ibarabara gushika aribo batumye ndonka zanzu bahava banyaka zo muri Rovero 2 kuko nase urwango nkavuga jewe batagoma kumba indaro ndayicara nga ndambona umubiriki yitwa Henri Nives araduhaye two nabo bana bari mu ibarabara ibyanzu byo munsi ya kaminuza ari ku Mutanga baraduhi nzu turaramu narabonye nararonse amafaranga nkazambona gashimwe k'imiliyoni y'amadolari isi ya toro mu bibiri ndubaka ibitaro ndubaka haragira igihe nizo Shalom iba by'ukuri kompanyi tunze murazi mu ruhigi tunze ibitaro tunze sinema itunze kisini ama itunze banki microfinance itunze amazu n'amazu dukoresheje itunze ibintu byinshi kandi twatanguye atacyo mfite atanagahudu nambaye kubera iki kubera bavuga mu gifaransa ngo la mungu nous rend ingénieux umuntu nahunze n'igihe mbunga mu 2015 nagiye atakino nakimwe diya
mbega ujya
kuko
watubwiye ati kera sinarizwe ntivyari byoroshe ariko nk'2015 nawe wari uzwi Burundi Margarita barangitse ntawe waca ntibakomenye washoboye kuva muri ico gihugu gute byoroshe kuko biri mu byaranziye imyaka 30 ya Maison Shalom navyo
ni imana ya ntabaye ibadeko lego naho birukanye ujya mu ambasaderi ubuserukira ububirigi mu Burundi kuko yaranyegeje ukwezi kose hanyuma mu nyuma baramubwiye ati twabimenye ko ari iwawe ariko nabaciye mu mwanya w'intoki batamenye kuko nari nambaye iperike nari nambaye amarori amwe y'izuba nari nambaye ukuntu batamenyereye n'ibihereni nini ndaheza ndabacamo ko nari nzi pasiporo zibiri urazi ko bari barambaye ipasiporo diplomatike
Burundi bwarayikwatse iyo pasiporo
iyo nabatereye nca ndiyirukira ku ndege baca kubibona mu nyuma kuko ntibari banyanditse bari bagerageje na Brussels Airlines kunyegeza nta bagaje na muzigo nari ngise yangisha kagasakoshi tugenda na mu ntoke bita sakame ata kintu na kimwe kiriyo kuko nari maze ukwezi binyegeje ata n'umwe aziyo ndi
hanyuma
i Kigali byo dufise
twakire na John ku murongo wa telefone John kaze ku ijugi ya Amerika no muri Isanga
amahoro cyane
uherere heka John
n'ishitote mu ntara intara y'ishitote mu Burundi
akabazo kawe kwa Margarita barankitse twagutumire uri kura twumvaga John turumva John uri kura twumva Johnny ni ntako arabandanya twumva ari kadufate Trump kuri Facebook Trump ikaze kujuga America
murakoze cyane ni Trump ndi mu gisagara Kigali mu Rwanda ndashimira mu pasani mwadutumiriye afite gahunda nziza cyane ariko noneho ikigomezo Shalom njya nyumva ariko ni ibikorwa byiza cyane pe ariko se ni ukubera iki mu Burundi ikibazo namubaza ni ukubera iki mu Burundi bitesheje ariya mahirwe kandi yari ari kubageza ku iterambere bakamufungira ibikorwa ni ukubera iki
akabadushaka ko ari wakakwishura ko mwenga karaba leta y'u Burundi
nakanyishura ese ubu ngubu ntabwo yasubukura noneho mu Burundi akongera agasubukura ko ibintu byahindutse ubu hari ikibazo murakoze
Margarita barankiza akabazo ka Trump
ego murakoze Trump ndacyo icyo kibazo ndacyibaza nibaza ko atari cyo nocishura kuko n'amanibazano n'abo bantu kinagiriye neza kuko n'abari ku ntwaro ubu barabizi neza ko naguma ndabagirira neza n'igihe bari bagowe nawe umuntu wenyine basigira abana n'igihe baba bari mu ishyamba rero ko ndi umukirisu Trump naguma ndakubwire sinigereranya n'umukiza wacu Yesu Kristo uwo bajya ukuntu abafarizayo bafashe umuntu atacu yari yabagize bakamushyira ku musaraba njyewe nta kintu niyagirize umutima wanjye woshobora kunyagiriza ko noba naragiriye nabi ijya ntwaro yanciriye urubanza ko guherayo mugabo ndabasabira nta rwango ndafitiye kumbure nibere ryayaze nk'uko babivuga mu Kirundi bazokwikubita gashi bangure ko ijya nkeba ishushe bandemetse yuko ndumwicanye yuko kandi nagomba gutemagaza intwaro.
Yego, murakoze kunyisha umuhaye Trump. Twakiri na makuru y'indi murongo wa telefone aho Mike kaze ku ijuru rya Amerika.
Amahoro neza, ndabaramukije.
Muyoherere he garmo
ndi Nairobi.
Akabazo kawe
nashaka mbaze mupfaso ni Magi ku bikogwa asanzwe ariko arakorera mu Rwanda afasha abana. Uri kuraraba ni wacu hari abana kera yahora afasha bafite ingorane nyinshi, ibibazo byinshi, bahuye n'ibibazo byinshi. Mbega bo bategekanya iki gusubira kuzokorera ibikorwa mu gihugu? Nibyo yarahunze, yararungikiye umutahe. Mbega hoho nta biganiro na bimwe biraba kugira ashobore gutahuka. Cyari icyo kibazo cyanjye, murakoze.
Urakoze. Hari ivyo yari yishuye mugabo, reka ndamuhako kanya ko kuvuga nimba hari ibiganiro biraba ko mukomeje kumubaza ngo abana yasize hariya nabo bariko bafashwa. Gutubwire umunsi mwiza i Nairobi muri Kenya.
Nade, ndabashimiye cyane, murakoze cyane.
Yego, Marguerite barankitse. Hari ibiganiro n'u Burundi kugira ngo uje gufasha abo bana ngo bashaka ko wahora ufasha ubu batari kubaronka babafasha?
Yaba byashoboka na umutima wanje burya uri mu Burundi, naho aho njya hose umutima uri mu Burundi, kandi bompa ubwo buryo bakankura kuyo iyo uwo mutahe bakadukura ko guko ko turi kumwe n'abandi. Nk'ubu iyo bogira ibiganiro byosobanura maragata wenyine sinobyemera. Boza bakavuga ati wewe kukubera turabigukuye ko kugira ngo uze udukorere, nabyo nugira nshaka igihugu umwe wese yo kwisanzura hakaba koko ubutungane kuri bose, bakadu umunsi bo dufungurira bajya abana b'inzira karengane bari mu mabohero ataco bakoze na kimwe kibi, umunsi bazofata bajya abana bacu bagize abicanyi bakabagira imbonerakure bakabaka ibigwanisho bakavuga ati umwe wese niyitegenze, umwe wese akora umurimo agire ijambo n'ijunja agire ubutungane mu gihugu iwe. Umunsi ndo kumva ko icyo gihugu kidafatira abantu ubusa ngo kibice, kidafata abantu ngo kibashire mu ibohero, kidafata amafaranga y'igihugu ngo bafate bayanyuruze bo nyene baheze biyubakire kandi yarageneye bantu bose. Umunsi igihugu kizogira iteka n'itekane niwe munsi nzotaha natahana n'abo twahunganye bose, atari maragarita wenyine bavuga ati ngo twumvikane wewe rero turagukuye ko uwo mutahe hanyuma ucuza ukore ibyo nasize byonyine bo bikoresha neza bagahamagara abantu bagirana ayo mafaranga bakagera yoshobora gufasha. Mugabo yagiye mu mifuko ibitaro n'abasigiye baribye ibyo bintu byose turacashise impinga n'indende. Mbega yari yitwa
Arma muri Kenya.
Umunsi igihugu kizoba nyabagendwa abantu bose barenganijwe abantu bose bakagira iteka hanyuma bagafata abicanyi
abatuhetuyetwakire. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Rafiki dusaba Joel kuguma kuri telefone turazi ko tumufise. Rafiki ikaze ku ijuru rya Amerika.
Yego, ndabumva cyane.
Uherereye Rafiki
Burundi mu Kirundo komeye neza.
Akabazo kwa Maragarita barankitse.
Akabazo n'umubaza none ico kige kiwe mubundi batugaye habaye izihe ngorane kugira ngo natiniye ngo bizinze kugira ngo bakihugare nigimwe gikora amwe icyo ngo rutakagitwaye rwose.
Uvuze ngo gute?
Reka niya ngingo nicyo cyaba yarakoze kugira ngo ikigo kiwe bakihugare kigere gukorera mu Burundi.
ugume ku murongo wa telefone aza kwishura muri make bwira dufate nabandi reka twakire Joel Margarite ace iyo yishura ibazo byose ko ari bibiri Joel ikaze kwishura rya America
murakoze cyane
uherere hega Joel
ubujumbura
akabazo kawe kwa Margarite barankete
ya akabazo kanje urabona leta y'u Burundi ndiki yakino gihe eruka kwinjira bero bakwishira mu kanama kaonekajejwe amahoro n'umutekano kajejwe akateka katina muntu n'umutekano biboneka ko hari ukwizoro tumwe tumwe leta iba yagiye irakora bijyanye n'agateka katina muntu kubahiriza cyangwa ibindi bintu kugira ngo ishike hajya igeze
akabazo kawe kandi akabazo kawe kandi ugasongore kugira tu
akabazo rena iko ndabaza na umwe mu bari barahunze igihugu cy'u Burundi kandi arafite ikintu kinini afashije leta y'u Burundi yo bategekanya nawe utwigoro ko kuvugana na leta kugira ngo atere gukorera mu Burundi cyangwa ko iyi leta hari nayo ifite umugambi yoba igeze mu bijyanye n'agateka katina muntu yoba agira icyo agira mu
ugira umusima
kugira ngo
ugira umusimiza
kugira ngo
Joel hari utubazo Marguerite barankitse yamaze kwishura nitwo guma tumusubizamo nawe no reka tugutumire uze kongera gusubira kumviza kino kiganiro kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu kome yavuze ivyo akeneye nivyo korwa kugira ngo ibitandukanye vya Maison Shalom bishuke mu Burundi no gutaho kurakoze Joel Marguerite barankitse utubazo twa Joel na Rafiki twinshi ndumva mwatugarutse ko ariko rero mu byo murimwo hariho nishure muheruka kugurura riheruka gutanguzwa n'ikigo Maison Shalom iryo shure riri I Kigali mu Rwanda wotubwira amakuru make kuri by'iryo shure riganwamo nabanze rigamije rikora mu bisata bingana gute
urakoze Diane ego nivyo tuheruka kuguruza itariki 28 z'ukwezi k'umunani twaruguruje ishure twaragije umutagatifu Ana yitwa Saint Anne de Kigali iyo shure rero ni ishure kujya bita une école internationale juste ya programme bita IB International Baccalauréat ati kuki uguruje urumva rimwe ama section atatu ibi maternelle primaire ni mwaka wa mbere wa secondaire uti kuki wahavuye ugurura ishure ego no mu Burundi nari naruguruye ishure twa dufise ishure ishure ku bita ecole internationale de Nyamuto. Rero mwaji nka kujya ikivugo Mandela yavuze ati niba ushaka kwisi iba nziza nushire uburezi imbere nibyo ni uburezi nibwo buzotuma isi iba nziza jewe navuze nti iyi myaka 30 nitwoyigira kuko twarihira abana ego tukaza mugabo hakaba ya mico ndangagaciro twashaka muri abo bana ego turabigisha ubumenyi mugabo ingeso nziza z'ubuntu nuko twashaka ko abantu bagira ubuntu nkabona ngene iyo myaka 30 nta kintu twakoze muri izi ntarura 93 nakiye abo bana b'Abarundi 94 nakiye abana b'Abanyarwanda mu 96 ndakira abakongo nagumaneru ndavuga none ko ubu buhungiro ndimwo turi kumwe n'Abanyarwanda Abarundi n'abakongo numva ko rero iyi myaka 30 twatangura iryo shure ryiza ririmo ubumenyi bwiza twigishwa ni ecole internationale ni programme internationale reka
tushire abana b'abanyarwanda n'abarundi na nuvuga nka kugira pepiniere pepiniere ninge ingemwe no kurimbuto nziza kumbe tubigishe ubwo rukundo bwa mbere iyo mico myiza y'ubuntu duhere kuri materne bafite imyaka itatu hanyuma ibyo ragi jewe nibyo niyumvira nti ko iyi myaka yose mfite imyaka 67 muri iyo myaka 67 nguyemo imyaka 43 urabibona ni maje ngwana nizo njyane tuvuga nti reka nanje nsigiraga ibyiza imico myiza ishure ryiza rizoramurira ibi bihugu by'ibiyaga binini uko u Rwanda n'u Burundi abantu bazokurira hamwe iryo shure rero twafashe 50 kwijana n'abana b'abakene harimo abana b'impunzi n'abandi bana b'abanyarwanda akarere baduha tukaraba 50 kwijana n'abana b'impunzi 50 kwijana n'abana b'abakire bafise uburyo kuko urabona iyo program IB ngaha mu Rwanda ni tugize iya kabiri iya mbere ni ishure ryitwa Greenville Academy natwe rero na Ecole Saint-Anne iryo shure rero dushaka ngo ribe kuko bavuga pepiniere y'ukwidera muri ibi bihugu ko ari bitatu ngo turabe dutere ingemwe how to do gemura abantu beza bafise ubumenyi confiance ubumenyi bwiza mugabo kandi bafise n'imico y'ukristo imico y'ubuntu
murakoze Marguerite barankitse reka dusubire ku murongo wa telefone twakira Elia Elia ikaze ku ijo rya Amerika uherereye ga Elia akabazo kawe mu majambo make kugira ngo duhave turonka umwanya wo gusezerana neza
nayo iryo shuri nigicaye mu Rwanda nirihera mwaka wa mbere ikabandanya gushika kaminuza nyamukuru ni frankfoni ni ubye ni angofone
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Burundi Elia
ah
ego Margarita barankize Saint-Anne ni nyigisho zabo muri France mu cyongereza cyane
bihera ku ncuko incuko n'abajya abana bafite imyaka itatu twita école maternelle hanyuma rikagira na primaire hanyuma n'umwaka wa mbere wa seconde kuko niho tugitangura na vide ko twatanguye mu kwezi k'umunani umugabo ni intambwe twifuza yuko tuzoshika no muri kaminuza rero tuzoza turasaba turondera intererano ubu twararondeye n'ideni no muri banki kugira ngo tugire ishure koko giratiro ishure riteye igomwe kugira ngo iyo umuntu n'ingiragi iyo ufise iragi uha iragi ryiza arusize sinashaka nshaka rero ikintu cyiza kandi yabagize yuko byigisha igifaransa n'icyongereza
murakoze cyane bigira imana nawe turi kumwe aho uherereye hama akabazo kawe kwa Marguerite barankitse umutumire wacu uno munsi
merere mu karere ka Kicukiro ofite iryo shuri mu mama megavuga ndi hafi nayo nari ni ishuri ryiza nararishimye mama mega nawe nagira ngo ndamuramutse tujya tuvuganaho bwa sinzi niba ubu yakwibuka ko ari jyewe ndagiye ngo muramutse mama mega muraho
uraho
nimukomere ni teo zene
hama akabazo kawe rero canke intererano
buriya nagira ngo mbatuhuze gusa nta kabazo mfite bwana urukumwankuraja ibikorwa kora ndabishimba
urakoze
urakoze uragutumiye tuzogurura kuwa kabiri uza uzoheze wambari mbega uze tubyine
nuko tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro Marguerite Barankitse imbere yuko tuza kubaha akanya mukagira ico muvuze kuri no sabu kuri imyaka 30 twashaka kubabaza ingingo ziriko zirafatwa na ACR hatandukanye mihugu birimo Rwanda mihugu birimo Tanzania zugabanya imfashanyo impunzi zihabwa mu bivuga kwiki nk'abakora mu ico gisata
Sugambere bishika aho ayo mashira hamwe mbuza makungu abura imfashanyo jewe nakuranye n'abanyarwanda murabizi ndabivuga bashitse mu 59 mu Burundi muragiye ne byagoranye bakabatwara imishiha hanyuma bakabafasha gatori hanyuma mu nyuma bakababwira ati nimwimenye nta mfashanyo ikihari bakaca bakura amaboko mu mpuzu imishiha abakuriyeyo barabizi nko avuye abategetsi ngo abayobozi b'u Rwanda benshi bari ngaha mu Rwanda njere nagomba ngo mpoze bene wacu bababaye kuko kumbure kuwa kabiri uza kuwa gatatu uza barashobora kuzoba badogu kumukuru wa w'ishyirahamwe mpuzamakungu iraba iby'impunzi azoba ari ngaha turiko turaganira birateye impungenge na jewe ngo nk'impunzi iri hagati y'abandi bantu b'impunzi kuko turamibaza narabimubajije arahambira ati rega none twebwe ko dutanga ibyo ibihugu kuko zijya ayo mashyirahamwe mpuzamakungu atanga ibyo ibihugu bibafasha batanga iyo batabahaye rero ntacyo baheza ngo batange nuko rero tutegereza kwicara tukiyumvira ntitugwe mu bana nk'inyoni jewe nari narabibabwiye igihe haba ikijya kiza cya covid nabwiye niko mubona bitanguye gutyo abantu badashobora kuza nimuze twikore ku maboko dufise tutangure kurima dutangure kwiyumvira ngene twobaho kuko n'ahandi murabona impunzi ku isi zigaye kuba nyinshi cyane rero ko birateye agahinda ntako nje nobivuga kwiki nagiye mbabaye muri nk'impunzi mu mpunzi mu bandi mugabo ntidutegerezwa na narimwe abasangiye ubusa n'ibyo bita n'ibisambo reka tuje hamwe aranyumva bavuga ati wowe mama naho uri kuravuga uracafise ndushonje nka twebwe ntiwaraye ubusa mugabo babimenye ugire inama tuje hamwe turabingene
Ego Marguerite Barankitse nuko rero akajambo kanyu kanyuma munotumwe kuri no sabukuru rya Maison Shalom y'imyaka 30 mwatubwiye iyo mwavuye naho mugeze akajambo mutekereye abariko baratwumviriza naka
jewe iyo myaka 30 yaranyigishije umwizero ngomba ndababwire ko akajambo kanyuma nsubiremo urukundo ruzokwama rutsinda urwango
murakoze cyane nuko Marguerite Barankitse twashimiye cyane kuri uno mwanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga ku bikorwa bitandukanye bya Maison Shalom tunabipfuriza isabukuru nziza y'imyaka 30 wewe nawe mwafatikanije urugendo muri iyo myaka 30 hamwe n'abatandukanye mwagiye murafasha ejuju rya Amerika n'iryongera kudodoraho muri Maison Shalom tubasaba ko muduha ikiganiro muzobikore nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane ndingaha kugira ngo mbere nkawa bw'umuhanuzi avuga kuko ibyo mvuga ibyo nkuye mu mutima wanjye nibyo nabonye ubwo rukundo rw'Imana zishobora kurunuma nzokwama ndarurata nzokwama ndaruririmba kandi niwashaka ndaguhereze mvuga ako karirimbo k'ikinyarwanda ngo niba uhoraho ari amahoro yawe ndabatanga namwe mwese mwanyumvise ndabashimiye kandi nimwigere mwihebura imana yacu n'imana serukunda.
Murakoze Marguerite Baranyitse bakoze badufashije muhinga bw'ivyuma ni Nadia Tahana ingénieur Cornelius amuri studio indwi kujuga America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Joe Diane ni nahazo narindemesheje ikiganiro cuno munsi mushaka kongera gusanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mugire umugoro wa mwiza mubanye no muvyanyu turongera mu masaha imbere mu bindi biganiro bizaba bigezweho kujuga America.